bwemese mayise mo radio isanganiro ndabaramukije no gyanda bahanikaze murano makuru twabateguriye ariko reka duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize kuri wa mbere ni umukuru w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan yarahiriye kwinjira mu mabanga yo kurongora icyo gihugu hayo matora akaba yaranzwe n'imyerekano yo kwiyamiriza ayo matora aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko abantu bashika amajana 8 bapfuye mu bibanza bimwe bimwe byo mu gisagara cha Bujumbura uva mu buraruko uja hagati mu gisagara cha Bujumbura natuzu twasugumwe rusangi twaranga uretse nko kuri hotel kuri hotel downtown iri muri Rohero hamwe no kuri Soje Mac hagati mu gisagara cha Bujumbura ni mu gihe hari ingingo iriko gusohoka ko umuntu azofatwa yihagaritse mu kibanza kitabigenewe azohanishwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi bitanu Buramatari w'intara ya Burunga hanura abaforoma kwihutira kwakira nyabona abagwayi bakeneye ubufasha bwihuta nyuma y'aho umuforoma wo mu bitaro bya Rutovu yanse kuvura abantu batandatu bagize isanganya ngo badatanze ikarata bivuriza ko canke amafaranga ido ni ido yana makuru ni mukanya kuri mikro muri kumwe na Onera Muco
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa no kubahikaze murano makuru kuri uyu wa mbere ni umukuru w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan yarahiriye kwinjira mu mabanga yo kurongora ico gihugu nyuma yaho mu gujejwa amatora muri ico gihugu watangaje ko yatahukanye intsinzi ku bice hafi 98% mu matora yatunganijwe kugerekereza ga 29 ukwezi kw'icumi guheze n'amatora yaranzwe n'imyerekano yo kwiyamiriza ayo matora abatavuga rumwe n'ubu tegetse bakavuga ko abantu bashika 8 bapfuye byo birori byo kwimuka umukuru w'igihugu wa Tanzania bikaba byitabwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi amwe mu majambo yagiye arashikirizwa n'abitavyo byo birori tuyabwigwe na Omer Ndoayo
Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye rais wa Jamhuri ya Burundi
Muri ivyo birori vyo kurahira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abatanzania kubumbatira amahoro
Mheshimiwa rais Amani haina bei na watanzania
mumeza Nyakuwa ha president amahoro nta giciro afise kandi abatanzania ibyo mu bitahura kuko mu myaka 33 iheze Tanzania yamye ari mboneza mu bijanye n'amahoro gutekana ubumwe n'iterambere rero iki kiringo utanguye twifurije igihugu kuguma kuri urwo rutonde twizeye ko biciye kuri wewe Tanzania kizoba inyenyeri mu kubumbatira amahoro iterambere n'ubumwe mu karere
kuimarisha maendeleo na umoja wa kikanda
Iciyumvira ahuriza ko na mugenzo w'igihugu cha Zambia yibutsa ko iyo umutekano uhungabanye mu gace kamwe n'ibindi bihugu byandukigwa
We celebrate with you the importance of the United Republic of Tanzania
Turiko turahimbazanya namwe akamaro k'ubumwe bwa Tanzania n'igihugu kimwe ibi birahambaye kuko amahoro umutekano vya Tanzania ari amahoro umutekano n'ibihugu vyacu n'uturere kubera ko tuzi ko umutekano uhungabanye mu gihugu kimwe bitandukira ibindi bihugu birahambaye kubungabunga amahoro n'umutekano mu bihugu vyacu tutegerezwa gutahura ko umutekano muke ugira ingaruka ku bantu bose nico gituma aho duherereye no ku mugabane wacu duhamagariwe guharanira tudahengeshanya ukubungabunga amahoro n'umutekano
peace security stability for development
president mushasha w'igihugu cha Tanzania Samia Suluhu Hassan yemerera abanyagihugu kwabatowe na warimwo bazokorera bose
kipindi cha campaign tuligawika kiitikadi na kishamu
mwiye mamazo twari ciye mimice bivanye n'ivyo umwe yemera canka shigihiye ari kinyuma y'amatora uwatowe ni w'igihugu kiba cahisemo kandi ategezwe gukorera bose abamutoye n'abatatoye ico tubemereye twebwe abatowe no gukorera igihugu n'inguvu zacu zose n'ubumenyi bwacu bwose
ipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote
imigambwe 17 havuyemo Chadema umugambo ukomeye mu itavuga rumwe na leta yitabiriye ibyo bikogwa
Mukuru w'igihugu cha Tanzania hakaba ari ku burongozi bwa Tanzania kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 nyuma yaho wo yasubiye John Magufuli yitabye Imana akaba yamusubiriye kuko yari icegera ciwe abantu babiri barakomeretse cyane vuye ku isanganya ry'imodokari ryabere mu ibarabara ry'igihugu numero 7 ahitwa Ruringanizo zone Rutovu komine Bururi intara ya Burunga ngihe cisaha 8 na ngihe cisaha 12 z'umugoroba uyu w'Imana nkuko amakuru ava mu Rutovu bivuga amakuru aranemezwa n'igipolisi havuga ko abo bakomeretse bari mu modokari mu bwoko bwa Coaster yagana Makamba yagonzwe n'ikamyo yagana Imatana bakabaciye bajanwa na buramatari w'intara ya Burunga kuvurirwa ku bitaro bikuru vya Rutana mu foroma w'ibitaro vya Rutovu akaba yaranze kubakira kuko badatanze ikarati bafasha kwivuza canke amafaranga mu gipolisi avuga ko intandaro iryo sanganya karakaboregwe ku mushoferi w'iyo kamyo iyo Coaster bagasaba ko yobihanirwa kuri ivyo parfait mbonyibuka rongo intara ya Burunga amenyesha ko yatangajwe cyane n'inyifato y'umuforoma wo ku bitaro bya Rutovu yanse kwakira abagize isanganya ariko umuforoma akaba yemeje ko yavuye abantu batandatu bakomeretse iyo ndongozi yasavye abaforoma kwitaho ubwa mbere gutanga imfashanyo ihuta kubagwayi nako bakeneye ubufasha bwihuta yasavye kandi abashoferi kwirinda gutwara imodoka banywe inzoga nyinshi
jewe naraciye ahantu habereye isanganya y'imodoka zibiri imodoka y'ikamyo nini n'imodoka ya bisi abantu ndabafata ndabajana kuri hopitali ya hafi hopitali yo mu Rutovu ndabashikanyeho sinoroherejwe na gatoyi kubera ko abaganga nasanze muri urgence narababwiye ko ndi buramatari zanye indembe hanyuma cyo nabonye nuko bobo ibyo bari bitwararitse ko ari kubabaza ibintu by'amasurance marati burya bukarata abantu bivurizako ndababwira nti byo bo bireka hanyuma tukazobivugana bahejeje kubatabara mugabo narabonye yuko batabyumva nshafata ingingo yuko nubajana aho borohereza nshandabajana mu Rutana mugabo hagataho wari koranyonga iyo kamya yabagonze nawe nyene yari yaboriwe yanyu inzoga nyinshi nafashe ingingo yo kubanza kumushikiriza naho nyene inyamira mabi y'ibihe nk'ibyo bishitse by'amasanganya birazwi ikintu ca mbere gikwiye gukorwa no gutabara indembe mugabo rero iyo ibihe nk'ibyo bishitse ukabona umuntu aguma abaza ibyerekezo nk'aratasi zo kwivuriza ko ucubona yuko ari ingendo mbi ingendo itubahiriza agateka k'umuntu yasinzikaye kandi noneho dusanzwe tuzi yuko no mu bushikiranganji hari intumbero babahaye yuko ibyo bibazwa igihe umuntu yamaze gutabagwa
umuforoma yanse kuvura bakomeretse ngo akaba ari mu minwe y'inyamira mabi mu Rutovu kuva mu gatondo ko kuyu wa mbere kumvuza amatohoza nkuko inkuru ziva mu gipolisi zibivuga ikindi ngo amasezerano yarafitaniye n'ibitaro bikuru vya Rutovu nayo ngo yahagaritswe n'ugwego nshingwa ntwaro rw'ibyo bitaro nkuko byemezwa na muganga Frederic Niyonsaba arongoye ibyo bitaro
isanganiro
makuru rabandanya bamwe mu banyagihugu bakorera imirimo itandukanye mu gisagara ca Bujumbura baranegura ko atanzu z'ubwiherero rusangi ziharangwa abaganiriye n'isanganiro kuri uyu wa mbere bavuga ko kuva mu buraruko uje hagati mu gisagara ca Bujumbura bidoga ko ibibanza byinshi bikoraniramwo abantu benshi atanzu z'ubwiherero zihari bituma aca bihagarika mu bibanza bitabigenewe basaba leta kubaka ubwiherero rusangi mu gisagara ca Bujumbura Alexi Ndesenga
Wasangi twaretete hano mu rupango rero nifashije hano hano
hanuka urusatsi rubari kwishye cyane
aho twakiye kwibarabara Boulevard Mwezi Gisabo uhereye kwishyure kaminuza y'u Burundi campus Rohero ugenda gushika ku bitaro byitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge ahantu na hamwe hubatswe ubwiherero rusangi ahandi twakiye ni kwibarabara ry'igihugu nimero 1 uhereye kwibarabara rya 15 rya quartier Mirango umanuka gushika ku isoko ya Kotebu aho naho ne ntabwiherero ubwiherero buharangwa kiretse ko hari ibibanza abanyagihugu bifashisha bitabigenewe abanyagihugu kunyabagere no kuri kotebu baridoga ko atakundi bogira kubera atabwiherero buhari
ah kunyabagere urabona nisangara ry'abantu bose abanyeshuri bavuye kujya ETS bavuye kwiga hariya abatananye ngajya rutanti bose basikira ngaha harabavaruguru bakurukira ngaha avuye mu modoka umusonga wamaze kumwica akatavuga ati no gasa hana namwe mbone twa rego sanga twa ETS hano mu rupango kutagusaba mu rupango nawe yiperuguru ntanumwe batinanye tafatire kare yo nifasize hana hantu umugore we nyene yibunge ndirabona amaze kumusonga munda umwana asora kubabukira no munda kobera ko yo amaze kuturi umwana
jewe zinikera njya kwituma ku musoti genda hantu nyene mwitware titware tengaho zira hayafatira hari
ikintu urabona cingwa yakorera yitwa ko irikira tandukira aya matware te naho muvuga amatware te yarakwiye kubarabara kuko umuntu acyobora gufatwa akabura aho yihagarika bibanye rero ni ta umuntu acyobora kwikinga akahabushaga hari stamba umuntu agenda akahagararaho akikije uwo mushoro
basaba ko hokuba kubwiherero rusangi kuko byotuma mu gisagara habisuku n'ingwara zikagabanuka
cyo rero twitwikusha abatwabanyagihugu n'ukuri niterambere rya twese Kuna yuko menga moza na ya matuarete mkayuba kana zedumu mashu na zembu ya wali kwaruba. Notele ya kuko ni shitibilabu umwe ni bilaba tukwese.
Bravo na banu mkisakara ni veshi. Nibimba matuarete nukurina matuarete tukwinjira mwonu munuka wanuka. Haba ameze na vina hanu habichana. Upfaye umenga sinzi upfuye urusatsiro bari kwishye cyane
ngako mabarabara mukaraba hano hashobotka munakata bakemba ho twahete cyangwa ngo nusura kupanga ufatiwe n'umusanga aha ugere muri vi no gendera nini nenya muri vi naho nyine so ugera ya amafaranga kayafisi
mu bibanza bimwe bimwe bihuriramo abantu benshi nko mu gisagara cha Bujumbura amafaranga 500 ni yarihishwa ukeneye kujya mu bwiherero rusangi
Nayo bamwe mu nyagisagara cha Bujumbura barashima kubona barubakiwe tuzu twa sugumwe tugenewe wari wewe sarengana ku hotel bita downtown iri kwibarabara Avenue de l'Université muri quartier Rohero commune Mukaza abanyagihugu bavuga ko bibafasha uko atahandi bazi hari utwo tuzu uduhari hagati mu gisagara cha Bujumbura naho nyene mu kibanza kimwe conyene kuri aho bita kuri Sogemac naho ngo babari hisha amahera inkuru tubaza Clovis niyo nkuru
ushita kuri hotel bita downtown usanga hari amazi yo gukaraba utuzu twa sugumwe ndetse n'ubwogero aho umuntu ari wese aremere kwihagarika cyangwa koga ndetse no kumesura akanamesura ikirenze kuri ivyo hariho naho ofise ga telefone yashobora gushariza ndetse n'umuhora wa gusa wifi ukabuhari abanyagihugu twasanzeho baba ko bashima ngo kuko bashobora kugenda urugendo rutari ruto atewe babonye akazu ka sugumwe ngo hagati mu gisagara naho buri ngo basaba amahera kandi ngo hariho igihe umuntu akenera kwihagarika atamuhera afise
ase badufasha cyane kubera umwanya musanga twatadufisa amafaranga yo kwifasha ariko za hari ari gacha tubona ngawe byose bigata cyo acha bitubango cyo
ko ndarengana umva sha kunywa amazi cyo munano harakaro binonga ndanda no kunda yamwe byoroshye bazi yuko keshi tugura amahera basanga gikinju ni nka 500 muri vire murabizi ko ari senkese gikinju kandi nta bakanye anciye nsanga ahari cyandanywa amazi urumva Chimbo no kumenga na nezerewe cyane.
Abanyagihugu bagasaba ahubwo ko bwogwizwa no mu bindi bice kugira borohegwe.
Ahubwo gusa butaragwira yabyo kunze ubwo babwishi no byo tworohera cyane. Ko ubwo babwishi kuko aho abusanga bace bagenda bibanza bitari byo bivanye n'ubukene bwo mu mufuko. Naho bahisha amahera bakahisha amahera atavuna.
Basaba yuko nyine ibintu byati shame tuke tugi hari anya tukuma twangwe ya mazi cyangwa tukuma twiyagiye nyine hari byo kwifasha nyine no kwagarika. Sose kagoma cyagenze atangwara nzibayemo
hakaba aherutse gusohoka ingingo ivuga ko uzofatwa yihagaritse atabigenewe azocibwa hadabo y'5,000 mu mafaranga y'amarundi biri mu iteko nshikiranganje ryanjye n'isuku n'isukura ryateye ko umukono girekezo rya 9 kwezi kw'icumi mu mwaka n'abashikiranganje batatu uwikiga cya leta uw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu
uko ajeje kubishikiriza ihadabu y'amafaranga y'amarundi 5,000 nibyo rihanishwa umuntu wese yitumye mu kibanza kitabigenewe hakaba rimwe mu ngingo igize tegeko nishikiranganje rusange ry'ubushikiranganje butatu nk'ubw'ikigega cya leta ryo kwigerekerezo rya 9 gitugutu n'umwaka rishinga amahadabu atangishwa abarenga amategeko agenga isuku n'isukura iryo tegeko kandi ritegekanye ko umuntu wese anywereye itabi mu bibanza bihuriramo abantu benshi ahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 100,000 byinshi kwigotegeko na Stella Ndayishimiye
nkuko ingingo ya kabiri iryo tegeko ibivuga umuntu wese yitumye yaba umwanda mutoya canke mukuru ahatari mu bibanza vyabigenewe canke ataye impapuro ibitekezo vya plastike canke yindi myanda aciriye mu bibanza bihuriramo abantu benshi canke mu miduga yunguruza abantu atangishwe hadabe amafaranga y'amarundi 5000 iryo hadabu nyene rigatangishwa abantu barekuriye amazi bakoresheje canke yo mu gikoni mu miserege no mu bibanza bigenewe bose nayo wimbi amazira ntoke ubushize imicafu ibisigarira vy'ivyuma hamwe n'ivyabomowe arekuriye amazi yo mu kazu ka sugumwe ibigirisi n'amavuta ava mu mamotel ataye ibikoko vyapfuye n'imyanda y'ubwoko bwose mu migende canke mibarabara rigenewe bose mu matongo y'abantu canke yatara y'abantu yo mu bisagara ku nkengera y'inzuzi mu biyaga no mu bitanga ahanishwe hadabu ry'amafaranga y'amarundi 50,000 nkuko biri mu ngingo ya gatatu y'iryo tegeko ingingo ya kane nayo ivuga ko umuntu wese akoresha ibibanza bihuriramo abantu benshi bidafite utuzu twa sugumwe tubereye nk'ubunywero uburiro n'ubutambiro ibibanza byo gusengeramwo amasoko n'amavuriro ahanishwe hadabu ry'100,000 by'amafaranga y'amarundi muri iryo tegeko nyene ingingo yaryo ya gatanu itegekanya ko wese afise canka bamwitongo riri kwibarabara rigenewe bose ategerezwa kugira isuku no kubungabunga inkombe zaryo atabigize agahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 50,000 mu gihe ari mu gisagara ahatari mu bisagara agahanishwa ihadabu ry'amafaranga y'amarundi 2,000 mu mahinguriro mu bigo bikoregwamo imyuga canka inyubako z'ubudandaji no mu micungararo yavyo hategerezwa kugirirwa isuku bitegekanywa n'ingingo ya gatandatu y'iryo tegeko nshikiranganje iyo ngingo nyene ikabuza bene ivyo bigo gushoka bisuka ibicafu n'amazi yakoreshejwe arimo ibisigarira vy'imyanda mu gahinga na cane cane mu nzuzi mu biyaga mu bidengeri no mu bitanga atari uko biganishwe hadabu ry'amafaranga y'amarundi 5,500 iryo tegeko kandi mu ngingo yaryo yindwi rihanishe hadabu ry'amafaranga y'amarundi 100,000 umuntu wese anywereye itabi mu bibanza bihuriramo abantu benshi canke atumuriye kubanda umwotsi w'itabi abajeje isuku n'abajeje intwaro bashinzwe gutaburira ibitansu warenze ku mategeko nawe akaba afise ikiringo c'imisi 5 kugira ari hadabu ataririshe ku hadabu yategerezwa kuriha haja hariyongera ku bice 2% ku munsi nkuko bitegekanijwe n'ingingo yo nani iryo tegeko
bakoze Estera ndayishimiye mu gisata c'ubutunzi nyuma yaho umukuru w'igihugu c'u Burundi yatanguje kumugaragaro bijanye no gushora ubutare hanze y'igihugu kwigerekereza byandwe kwezi kw'icumi mu mwaka uyu munsi turabira hamwe ingingo zimwe zimwe ziri mu itegeko ryo kwa 15 gitugutu rigenga ibijanye no gucukura ubutare tugahera ku kijanye n'uruhusha gukora ubushakashatsi ridiga himbare hatubwira zimwe muri zo ngingo
ingingo 39 y'igitegeko ivuga ko uburenganzira bwo gukora ubushakashatsi kubijanye n'ubutare ushobora gutangwa gusa hakoreshejwe uruhusha rwo gukora ubushakashatsi mu karere buvugwamo iyo habonetse ibindi bintu by'ubutare cyangwa iby'agaciro bitari byanditswe kuri ubwo ruhusha wahawe ubwo ruhusha ateza kubimenyesha umushikiranganji ajweje ubutare n'amakariyeri n'iyo ngingo nyene ikavuga ko kwagura ubwo ruhusha kugira ngo barabe nk'ibindi bintu by'ubutare bishasha byabonetse biba uburenganzira bw'ugira ubushakashatsi mu gihe abifisemo ubumenyi n'iyo ngingo ya 40 iryo tegeko nyene rigenga ubutare n'amakariyeri ikavuga ko gutangwa ku ruhusha rwo gucukura ubutare hakoreshejwe imashini canke ubuhinga bubayabaye karere kanaka ntibuza gutanga uruhusha rwo gukora ubushakashatsi muri ako karere nyene muri icyo gihe ibikorwa by'ubushakashatsi bikorwa mu kubaha uburenganzira bw'amaze gutangwa bujanye no gucukura ubutare muri ako karere nyene
buraca bugacana yandi mu nkino
urukino rwa judo ruhagarikirwa n'umuhagarikizi umwe aba hari mu kibuga gafashanye n'abandi bamufasha gusuzuma amakosa hakoreshejwe ubuhinga bwa none focus mezi ndagano umunyamabanga mukuru ishami ry'urukino rwa judo mu Burundi yamenyesha ko umuhagarikizi mu gutanga amanota yisunga ubumenyi aba yakoresheje mu gutura hasi uwo baba bari kubarahiganwa Jean-Marie Vianney Ngendakumana
Amategeko agenga urukino rwa judo atarahinduka ugo rukino rwagarikirwa n'abagarikizi batatu muri kino gihe rukaba ruhagarikirwa n'umuhagarikizi umwe ni nawe atanguza urukino aho amajambo yose akoresha aba ari mu rurimi rw'Ikiyapani ni siguro itangwa na Focus Mezindagano n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'urukino rwa judo mu Burundi
urukino rwa judo rusanzwe
rufise ukuntu ruhagarikirwa kera abahagarikizi baraba batatu ariko ubu umuhagarikizi abari umwe muhora mubona umugukina abariho kamera aba hariho baragira VAR hanyuma aba hariho kandi nabarongoye abahagarikizi haba ari ku gwego bw'igihugu aho byoruganijwe hose umuhagarikizi abari umwe abari ku itapi ni batanguza abakinyi akababwira ati batangure byose amajambo akoresha abivuga mu Kiyapani ari gutangura akababwira ati ajime guhagarika akavuga ati mate
uwo muhagarikizi mu gutanga amanota yisunga ubuhinga bwa bwakoreshejwe n'ababa bari ko barahiganwa mu guturana hasi
rero mukurukina urugino rwa jido baraturana hasi mu guturana hasi rero muhagarikizi ari ibintu araba kugira ngo aguhe amanota bararaba ubwa mbere ati mbega yakoresheje ubuhinga ubundi bararaba ati mbega niwe yamutwaye koko amukontrola cyangwa umuntu yapfuye kugwa hasi iyo atariwe gutuye hasi nta manota baguha baharura yuko ari wowe wamutuye hasi hama bararaba ningene wamutwaye wakoresheje technique mbega yaguye gute mbega yaguye agenda buke buke cyangwa agenda cyane zose barabiharura rero nkiyo umukinyi bamutuye hasi akagwira umugongo agaramye ajya kombi bihetse baca bamuha icyo twita ipon mu Kiyapani icyo ubumutsinze tinikapa ingwani cyihagararira aho nyene mu mugeje
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'urukino rwa jido mu Burundi avuga ko ivyo guharura amanota muri kino gihe ko batavyisunga ahubwo ngo bari abanyamukuru ivyo bita mu Kiyapani wazari ipo hamwe na yuko
hari icyo bita ipon iyo o ni 10 ku 10 hariho n'indi bita wazari n'indi bita yuko wazari n'amanota indwi yuko na atatu ariko ivyo amanota ntagifisa agaciro ni wazari ni ipo ni yuko basi ariko iyo umuntu umutuye hasi ukaronka icyo twita wazari umwanya wo kugwana ugahera uwo yarafise wazari nawe bafise yuko umwanya uheze aba yagutsinze arinze agusumbya amanota aca gutsinda rero iyo umuntu agize wazari imwe agasubira wazari ya kabiri baca bagira ikintu bita wazari awasate yipo njo gituma nababwiye ayo manota guharura ngo 10 ntacyo bimaze
iyo wabaye ico bita yuko urukino rukarangira abakinyi bose banganya ngo hacaba ico bita golden score nkuko Focus Mezindagano abandanya abishikiriza
yuko naho umukinyi agira 10-20 komba ntihera mugabo iyo muzisumbanije ya minota ine twavuga igahera baca baraba ofisi nyinshi niwe aza kuba yatsinze hari gihe rero muheza atawusumbye ubundi acha haba ikintu bita golden score nakaju baca babongera umwanya uwo mwanya ntibavuga ngo ugera ryari muri uwo mwanya muri ko murakina hakagira uronka yuko cyanka karonka ya wazari cyanke ipo uwirase ubwa mbere kombi hagararira ngaho akabariwe atsinze
muri bucana andi inkino izokurikira Focus Mpezindagano azodusigurira ivyo guhagarikira inkino za jido intambwe bigeze ko mu Burundi
Inano turangirije makuru twari twabategure ndabashimire mwe mwese mwe yakurikiranye mukamwe kumashikirizwa na Ornella Mucho nshimire kandi na Innocent Bibonimana yatumye amajwi abashikira